kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteza amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwezi wa gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vya umwanya.
Ngerageje guteriza amaso kubatumiwe kunyumengo imigwi yose yaratumiwe ariko kubwanje niwo bagira ati ndafite imvo yo kutavyitaba yo vyitaba izomvo afise akaza akazivugira habona akazisangira nabandi bakagira ico bashikirije bakagira ico bamuhanuye
twebwe tuvuga gusa mugango wadasigana ico nakujanye n'ibiringo nuko atamukuru w'igihugu yo kwiyeteraniriza ku butegetsi twebwe nabandi banyapolitiki turabigene hotelindi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2020
kubwanje umugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera yarusha canke ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi ataco binona ataco bikanga badakibaguzwa.
Abanyepolitike Evariste Ngayimpenda aramutswa umugambwe iprona utazi n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi Abel Gashatsi wa Iprona itemewe n'ubwo bushikiranganje na Jacques Bigirimana wo muri FNL bompi uko ari batatu bavuga ico biteze kwiganiro bihuza abarundi vyongeye gutangura rusha mu Tanzania kuri no wa mbere iyo nkuru turayigaruka ko handi hato. Nongere ndabahe ikaze makuru y'u Burundi twafitiye kuri no sango ibiganiro bihuza abarundi byatanguye kuri no wa mbere yarusha muri Tanzania leta y'u Burundi yitavyije biganiro abaserukira batavuga rumwe na leta y'u Burundi hamwe n'amashira hamwe yigenga bahunze ntibitavye ibiro vy'umuhuza bivuga ko habwirizwa kuboneka amasezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu c'u Burundi umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika arusha Pierre Claver niyo nkuru ariko arakurikiranira hagufi ivyo biganiro.
Ibice birenga 90% vy'abitavye ibiganiro biriko bihuza abarundi muri Tanzania n'abatumiwe bavuye Bujumbura mu Burundi nk'uko urutonde ruvyerekana. Muri abo harimo abaserukira leta habe n'abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hitavye kandi abaserukira imigambwe itandukanye 32 yaba iri muri leta n'itavuga rumwe na leta iri mu gihugu. Harimo na Gatogwasa icegera ca mbere cutwara inama nshingamateka ariko yitavye kubw'urunani amizero y'abarundi n'umugambwe FNL. Abandi bitavye n'abaserukira amashirahamwe yigenga umugwi w'abakenyezi ugwaruka hamwe n'abamwe baserukira amashengero naho biruko hari abataritaba abo n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro vy'umuhuza bivuga ko vy'abatumiye ni nka Charles Nditije atwara urunani Senarede rutavuga rumwe na leta byo ntavye hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka Gervais Rufyikiri yahoze aricegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu abaserukira umugambwe MSD n'abandi n'abaserukira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza. Ibiro vy'umuhoza bivuga ko vyizeye ko kuri uyu wa kabiri bazoba bitavye. Mu ntumbero yo kurindira abatumire batarashika ibiro vy'umuhoza vyatangaje ko kugurura no gutanguza ku mugaragaro ibiganiro nyezina bitegekanijwe kuri uyu wa kabiri. Ivyo biro vyabwiye abitavye ko umunsi wa mbere wabaye wo kubandanya kwiyandikisha kandi ko bararabahawe urutonde rw'ivyo bazokwiga. Ivyo navyo birimo ingingo 8 babwirizwa guharira ko nk'uko bivuga gwa no muhuza. Muri ivyo harimo ikibazo c'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi kugwanya ukudahana ivyaha no kubahiriza amategeko. Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe Iprona utavuga rumwe na leta yizeye ko ibiganiro bizogenda neza kubona hari abatavyitavye avuga ko atari vyiza na gato.
Turakeneye rero yuko imigambwe yasubikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo. Turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere. Turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka tugatwagwa neza tugatwagwa nk'uko n'ahandi hose batwagwa atamusunikano atabanyuruzwa atabapfungirwa ubusa atabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye. Ngerageje guteriza amaso kubatumiwe kunyumengo imigwi yose yaratumiwe ariko kubwanje niwo bagira ati ndafite imvo yo kutavyitaba yo vyitaba izomvo afise akaza akazivugira habona akazisangira n'abandi bakagira ico bashikirije bakagira ico bamuhanuye.
umugambi w'iprona uri muri leta utwagwa na Bergashatsi wazanye ubutumwa bw'uko utegurwa neza amatora yo mu mwaka w'2022 ariko nihinduka gibwirizwa shingiro ntarisiga inyuma
tuvuze ibiringo ntituba ntituvuga ibiringo cumengo ariko bavuga umukuru w'igihugu or ibiringo shingiro rihindutse bizoba ari ibintu bishasha twebwe tuvuga gusa mu mwanga w'adasigana ipfuna kujya n'ibiringo nuko atamukuru w'igihugu yokwiye teraniriza ku butegetsi twebwe nabandi banyapolitiki turabingene twoterindi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2022
Jacques Bigirimana yasarukiye umugambwe FNL wewe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera ibujumbura
twiteze amahoro ibiganiro nivyo kurabira hamwe ngene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose yoheza bikaja mu ngiro n'ijambo ry'amahoro tuje kumviriza abagenzi bari hanze batashobora gushika mu Burundi kubera imvo zitandukanye twumvirize icyo boterera nabo icyo basaba kubwanje mu mugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera yarusha canke ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona atacyo bikanga badakibaguzwa
mu bihebe imana baje gusukamwo mabisi nkuko babyivugira harimo Sheikh Sadiq Kajandi atwara umuryango w'abayisilamu mu Burundi
igikuru muri ibitwebwe tuje kuramisha amahoro twigisha urukundo kwigisha ubumwe ikintu rero cyose gishigikiye amahoro nico dushirikiye ariko ikidashigikiye amahoro twebwe ntituri kumwe nacho kuko imana yaturemye ngo tubane yaturemye imigwi itandukanye amoko atandukanye amabara atandukanye washaka n'amadini atandukanye ariko ntiyaturemye ngo tubavanure n'abandi cyangwa ngo ababintu babandi
umuhuza avuga ko giteze ko bazoshika ku nyisho itomoye kuko ari ibiganiro nyezi na ibiro by'umuhuza hame n'igihugu cya Tanzania bemeje ko bazokingira umutekano w'abantu bose bazokwitaba ibi biganiro n'ibiganiro biri kubera mu mwiherero ntangere mu hoteli iri mu ishamba kure y'igisagara cya Arusha nko ku birometero birenga 30 n'abamenyesha makuru b'ibitangaza makuru mpuzamakungu abo muri Tanzania habe n'abavuye mu Burundi bose twigijwe kure yahabera ibyo biganiro byabaye ngombwa ko ibiro by'umuhuza bikoresha igipolisi kugira ngo ntihagire umumenyesha makuru asubira kuhegera ibyo biro bisegura ko bidashaka ko hari ikiriko kibera indani mu biganiro kimenyekana vuba Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
ya Claver Niyonkuru rakenuye tukuvuga ivyo biganiro runani Fenadebe ruharanira neza y'abana ruvuga ku ibazo vy'abana vyibagiwe mu bizokwiga inkuru tubazamenyesha makuru wacu Bujumbura Eloge Irikaneza
Runani Fenadebe menyesha ko naho tatumiwe mu biganiro biko bibari yarusha muri Tanzania rushimishwa no kubona begwa n'ibazo vy'abarundi bari kumwe n'umuhuza mukapa basubiye guhura kugira ngo batore umuturama w'ibazo vya politiki igihugu kirimo urwo runani runemeza ko rukurikirana cyane ivyo biganiro nikizobivamwo bitewe n'uko rwitaho ibibazo vy'abana barenga ibice 60% vy'abarundi bose ariko rero muri Fenadebe basanga atakibanza abana bahawe muri ibiganiro Jacques Nshimirimana mukuru wa Fenadebe
by'ukuri biboneka yuko abatunganije ivyo biganiro batashize imbere cyane ikibazo cy'abana bahuye n'ibibazo mu 2015 bagerageza kugifatira mu kivunga co kimwe n'ibindi bibazo bakibagira yuko abo bana ababa bapfuye abatandukanye n'imiryango yabo abashurashujwe abagiriwe amabi atandukanye abo bana bo bataruhara na rumwe baba bagize mu bibazo vya politiki igihugu kiba kirimo rero ico nticatunezereje na gato ku bwacu abajeje gutunganya ibiganiro kujya bagize urutonde rw'ibindi bibazo byo kwiga ko bari gushiramo ikibazo cyo kwiga ingene abanyepolitiki b'abarundi bakwiye kwamana ntajyo bakingira abana mu mvugo no mu bikorwa byabo mu bihe bya politiki baba barimo turabizi uko iby'abarundi bihera mu mvugo bihera mu gutyozanya kandi bariko baratyozanya abana baba bavyumva iyo bariko bahamagara abantu kuja guhakana iki canke kiriye ntibahora bayubuka kubuza yuko abana badakwiye kuja muri ivyo izo byose rero bikatwerekaye yuko hamwe bajeje utunganya ganiri cyo batagihagaze ko cyane nejo tuzosubira kuja mu njyane nka Belize
izo njane nshimi imana sigura kuzatu mnyabana yuhumbi bilenga majana vina minungi tanda tu waja mungora ne nyuma inhambara yomu gihumbi kima majani chenda na minungi chenda nagata tu mungabo yivusa kuya rusha mwaka wihumbi bibili ahuasini wa masezano ya maholono kuhagari kinhambara izo ibazo zile nga gijwe agahama gali ya wagani rubu kudakori jokosa
mubibazo arusha ya ambere itatore umuti nikibazo chabana bari baba infuzi mnyaka yigihumbi kima majani chenda na minungi chenda nagata tu nukuduga abobana hagezu gire baba gira hafe wihumba majana wiri na mirongi tanu hanyuma ikindi kibazo ni kibazo chabana bagira hafi kwa wihumbi chumi no munani bakoreshe jgue mugisiri kare bakoreshwa no mumihari ya gwana ivyo bibazo ntivyigeze biganirwa ko yarusha bisigura yuko hari gihe abaganira bafata abana yo kumengo sasa abantu umenga ibibazo ntibereke kandi bibakora ko kuko iyo babiganira ko uyu munsi ntituba dufise abana bavuye mu gisiri kare abandi bakavoma mihari gwana bakaca bajanwa mu mihana yabo atakintu na kimwe batekerewe atani inyigisho bahawe z'ukugira basubire kubana neza n'abantu inyuma y'imyaka n'iyindi bari ku rugamba rero turifuza yuko arusha ya kabiri itokora iyo erere kuko niba yibagira abana nibo bonyene bazoshira mu ngiro ibi abarundi bazobasezeranye kuko ntibazogumara abana bazocika abantu bakuze hama nabo baje yo komande batwara igihugu
ibiganiro bihuza abarundi bayinjuru ya kane bitumwako hanze y'igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'2015 mu kwezi kwa kane uyu mwaka muhuza mukapari yashikirije ko yifuza kubirangiza mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene naho byagiye bidindira kuri inchuro abavyitaze bavuga ko bizeye kwiyarusha bazohafundikira ijambo rishika ku ngingo zitomoye zotuma igihugu kiva mu matati ya politike kimaze mu myaka irenga ibiri eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Juge Amerika Washington DC mukirundi ni kinyarwanda makuru tubafitiye tuyabandanirize mu ntara ikawa ishowe n'abakenyezi heradugijwe igiciro muri ku makoperative ashoregwa ko abarimyi b'ikawa bo muri commune ya Giteranyi ntara ya Muyinga ako karusho kadahabwa abagabo kangana n'amafaranga 50 ku kilo ibindi kwino nkuru na Jean Bosco Ndarurinze akwe Juge Amerika imuyinga.
Muri komine ya Giteranyi ikawa zishoka ku itonorero rya koperative Kanura tubone kure ikawa ishoka yose kuri iryo tonorero ifise umuguzi wo mu gihugu cy'Ubuyapani. Umuguzi abikije kuri iyo koperative yafashe ingingo yo kuduza agaciro k'ikawa ishowe n'umukenyezi yarayirimiye Hirame Bareberiano arongoye koperative Kanura tubone kure.
Umwaka wa mbere barashoboye kunyungikira amafaranga aguzwe impene zihuye n'abagore bose bashoboye gushora haki haba ibintu byo kuza barafashanya bashamuriranira ubu bafite impene nyinshi rwose cyane imyaka yagiye ikurikirana naho baci baza baragonka amahera 55 ku kilo cyose ni kuvuga buri mwaka uko bashoboye ikawa baca baronka 50 ku kilo abagore gusa mbwa bagabo bataronka.
Hirame ba avuga ko ikawa yari igiye gusubira inyuma kubera umukenyezi yakumiriwe mu iterambere yamukako ati na uhavuye icyumviro cyo kuyiduza
ayo mafaranga bayahabwa kugira ngo bakunde igiterwa cy'ikawa biyumvemo mu iterambere na cyane cyane kubera yuko abagore benshi bakumirwa mu iterambere ryo mu ngo mu cyane igiterwa cy'ikawa ukaza gusanga umugore niwe akorera ikawa niwe agira gute mugo hageze kwamura kandi akaba ariwe yamura mugo hageze guhembwa amafaranga agahembwa umugabo gusa abagore bacu bacika intege mu cyo gihe aha rero habaye kugira ngo tubagarukire tubereke yuko ahubwo akwiye gutekunda igiterwa cy'ikawa.
Abakenyezi baremeza ko bari barahebye ikawa kubera atacyo bayironkamo
abo badata bujabo batware bacu nyene tubana nibo bimenya nawe nyene bagusoniye bakaguha umunyu washimye ivyo kibure bakuguriye nk'agatenge mugabo unyi twebwe bagize nyene hamwe ikawa ziwacu zigira akamaro nyene bakadushigira ko n'inyongera y'amafaranga 50 ku kilo nico cyaciye kinyongera n'intege zo kugira nanje ntere izindi.
Uno mukenyezi avuga ko uno munsi atagitega amashi umugabo mu kwigurira gahuzu
umugabo akagenda akakirizo kawo amafaranga akakira agasira ku inyuma turonka bagiye imana yakuzanye akaro kutumesa cyangwa kunyu ugashima agatenga indigurira kubera karusho dukora mu koperative ko dukaba twashe utudushora muri koperative
mu ntango ako karusho karahaswe gucanishamo abagabo n'abagore bashorera ikawa ku itonorero rya koperative Kanura tubone kure yo mu Giteranyi. Nyanzisani ni umwe muri abo bagabo.
Ngize gutya mu nyuma numva ngo babongeje 50 ku kilo erega twayidoze na perezida wa koperative dushaka kumushwanya none twebwe tuvuga ko mutatwongeza no kubera yadusiguriye avuga ati burya tugira dukundishe abadamu igiterwa cy'ikawa nimba waho uje kuzikorera wenyine atagufasha atu rero agira bora akamaro nimwaba mubanye neza mu rugo zijya ntungwa zinziwa uzizokugirira kamareje ajya amafaranga ari inyongera nyamba yaho rahugora kugitenga zocigurira mugabo tumaze kuyibona kabisa wabadamu benshi batahora bakurikirana igitego cy'ikawa ubu mbere ni wabakurikirana gusumba ubu tumeze nk'abahiganwa
bagende Jumayine umuhanuzi wa Buramatari w'intara Muyinga ajejwe ubutunzi arashima iyo ngingo avuga ko hari hasanzwe hari uguhimiriza ayandi makoperative kugira akore nk'uko
bayahaye asanzwe ndi hariho n'ihimirizwa za cyane cyane mu makoperative ko kawa irimwe n'abagore nayo nyine ifite agaciro hari amafaranga y'inyongera batanga ku kiro kugira ngo bashobore guhimiriza abafaso n'ibyo ngo nabo nyine bijukishwe icyo gitego na cyane cyane ko ari no mu mugambi wo kugira ngo mu rugo hashobore gufata igufatwa ingingo ifatiye hamwe n'umugore n'umugabo ubijyanye no kubungabunga umwimbu w'urugo
muri komine ya Giteranyi abakenyezi 155 bashorera ikawa ku itonorero Kanura tubone kure baramaze kugira ibipimo by'ikawa biganzira muri komine ya Giteranyi intara ya Muyinga mu buraruko bushyira buseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Unaho duhe ikaze mugenzi wacu yana itangishaka mu kiganiro na Jules Manirakunda mukuru w'urwaruka rw'umugambwe Frode Bunyakuri hamwe na Arnaud Irakoze atwara urwaruka rw'umugambwe Iprona baragaruka ku biganiro bihuza abarundi biko birabera Arusha. Jules yatangura avuga igituma kuri urwaruka rugirizwa kuja muri ivyo biganiro.
Siwa turaraba kutonde bw'ibiganirwa ya Arusha ndetse turaraba ndetse n'abatumiwe ndetse n'imigambwe izayitandukanye yatumiwe saraba n'igitigiri kugwaruka cyangwa kugwaruka batumiwe bona yuko uruhara runini yagugwaruka rusasirika kuko nihenze bashoboye gutumira urongo inama nkuru y'urwaruka mese lase baratumira n'uwo muri Sodebu mese Patrice kugera ku ino saha rero abo nibo bamaze kumenya abantu bari gutumirwa tuba tuzi ko imigambwe iza yatumiwe muri ibyo biganiro ifite imigambwe 30 kirangira arenga bigwa kwa mwigambo 30 atari guseruka abajene babiri gusa turazi ijuriro n'ijambo rya Sodebu Nyakuri cyangwa rya Itona cyangwa undi mugambo runaka wari mu gihugu byaba byiza tubonye n'ubundi rwaruka rugiye gasirura iziyumviro ubona ko hariho abatandukanye hari amashyirahamwe yigenga hari za Union Europeenne nibo babwiza gufata mu ibibazo by'urwaruka kuko narijya musanzwe muzi yuko urwaruka muri rusange twebwe ntiduharanira ibyo byicaro bya politike twe turira amahoro tukarira iterambere twari gusaba rero iyo Union Europeenne ikadufasha urwaruka badufashe twiyungunganye badufashe muri ya migambi yacu urutoje feraboye baduha amafinansi twikorera imigambi y'iterambere twebwe twama tuzerinze nk'uko bagiye barabivuga batubeshye kuna kuriya hajya rero mu jambo ukwiye sigiza gusigira ibivugiri rero nicyo gituma twasabye ko bari gushyiramo igisigiri kiboneka tugwaruka narijya mu ntara y'igihugu cy'u Burundi hanini kigizwe n'ugwaruka muri rusange mu bice 60% biravuga yuko ari ugwaruka kandi niko biri ugerageze karaba mu bantu ijana baba bari muri tele cyangwa mu rubuga runaka ubura benshi abatandatu cyangwa 8 ari ugwaruka.
Namwe Arnaud Irakoze mu mugambwe Iprona niko mubibona mubona urwaruka rwarukiye kugira igitigiri kinini inya kurusha abatumiwe
yewe kuganze urabye politike mu Burundi ukuntu imeze urabye urwaruka ngene rungana urabye n'uruhara urwaruka rugira mu matati aba ingore za politike ziba mu Burundi urabye muri kahise urabye no mu byabaye urabona yuko ugwaruka ariko rushirirwa n'ingaruka zimbi cyangwa nziza ziba byavuye muri politiki n'abarekora kina politiki rero nanjye kubwanye nabona yuko ugwaruka rwategezwa guserukirwa mu biganiro nk'uko byari byabaye ngaha mu Burundi aha mu Burundi ibiganiro byabaye baratumira ugwaruka rwo mu bice bitandukanye kandi ku rugero rushimishije twavuga tuti bari kugerageza bagatumira ugwaruka nkuko udaserukira Conseil National de la Jeunesse ihuriro ry'urwaruka yagiye ari umwe bari gutumira urwaruka rwinshi tukagenda kubwira berekana yuko urwaruka nagone ibyiyumviro byabo babirindiriye barabe icyo boterera.
Ingarutse kuri wewe Jules, wavuze yuko mutaharanira inyungu za politiki ariko mu by'ukuri kugira ngo hagire igihindutse ku rwego rw'ibijyanye n'urwaruka mwarimu kwiye gusaba kumbure mukaja mu nzego zifata ingingo
mubona none ugwaruka go bagwaragiye yarusha rutosaba yuko nabo nyene baja mu nzego zifata ingingo mu gihugu kugira hagire igihinduka ku nyungu zanyu.
Ego me nyakubaha Oriane ndabashimye cyane cyado mu bajije gicyiza kandi ndaki numva no shishura neza ukugukurikira. Nkuko mubivuze nibyo navuze ntindi duharanira icyicaro bya politike nyirizina ariko turabiharanira kuko ushima tubiharanira twaserukiye ugwaruka rwo mu migambwe so sinokideha ariko ahanini ugiye kuraba aye numva ngo bariko baraganira n'abantu usanga benshi baba ariko bagwanira ibibanza bya politike bya mbere ni ukuvuga nk'ubu abariko baraganira benshi murazi yuko batanguye kuvuga ibiganiro barondera ikibanza cya mbere kimukuru w'igihugu alors que kirya n'ikibanza kimwe kandi gitegerezwa kubamo umuntu umwe kandi bitorewe n'abenegihugu ibyo rero ugwaruka ibibanza bya politike naje tubishobora ariko hariho ibibanza tukemererwa ariko tukizera ko politiki igenze neza mu gihugu abo balongozi bacu batwaye igihugu neza bagafata ibibanza byabo natwe ibibanza by'iwacu tukamena nk'ibyoburamwo ni nayo mpamvu tumubona tuza turabisaba ko n'ibiganiro twari gutumizwa natwe turazi ku ruhande rw'ugwaruka twari gusaba kuko ariho byinshi bataliza no mu ibiza senyiro ryahora no mu ayo masezerano yarusha bavuga ngo arikwiye ugwaruka burya uvuga tutavuga.
Tugarutse kuri wewe Arnaud nawe ugize icyongera ko kuvyo narimbajije ariko kandi kubijanye na kimwe mu bibanza kumbure ugwaruka rubona yuko rushobora kuyobora neza canke rukwiye kujamwo mu nzego zifata ingingo canke ministere ugwaruka mubona yuko gwoserukira kandi rukagira icyo ruhinduye ni nkiyihe mwifuza ko mwoboneka mu cyane.
Murakoze cyane. Mbere yuko nishura kuri ico kibazo nagomba ntange leta intumbero yanje jewe ndiko ndavuga yuko ugwaruka gwotumirwa ku rugero rushimishije zende ugwaruka serukira umugambwe hama umugambwe wacu watumiwe ariko gituma kandi aho umugambwe ubuhagaze najya niho mbamagaze ariko gituma avuga yuko bari gutuma bagira ugwaruka rwinshi hari ibibazo bimwe bimwe biharije ugwaruka cyane hari ibyo bibazo nibyo bituma n'ingaruka mbi tubona ngaha mu gihugu nk'ibibazo by'ubukene uragiye uraraba ibyabaye ibibazo byo kutagira akazi bitera ugwaruka ruca rubataco ruba rufite agacaro ruja mu bintu bitameze neza batubeho n'abanyapolitiki kugira bashobore kubahana inyungu zabo ugasanga ibibazo byerekeye ugwaruka nk'ibyo by'akazi by'ubukene ugwaruka rwo rukwiye guhura kugira rusange intumbero yayo ruvuga icyo rushekire ruvuga icyo rusaba kugira kubera ibyo bibazo twarabonye yuko ari byo bituma ugwaruka ruja mu bintu bitameze neza bijya byo kurwana by'imigumuko ugasanga ibikigenda nabi. Hama ku kibazo ngwaruka muravuga yuko ugwaruka icyo woronka kugira byerekane ko muserukira aho goja ntari ugwaruka rero mu nzego zinshi. Hama ikibanza navuga kigo kirakwiye ibyo bivana n'ubu bitanga hano ikibanza hajya ubuntu burihabwa ashobora kuvuga ngo turabaye ikibanza mbwo hagiye ugwaruka tutadushaka kugurana ibihugu ugwaruka ntibironke twebwe tuharanda gusa yuko inzego zose kugira ugwaruka zero yajamo kubera urabye ubungane mu gihugu urabye n'intero yabo mu kubaka igihugu irakenewe misi yose. Sinoshoka mvuga ati iyi ministere cyangwa iyi pose ikwironse niho ugwaruka gushobora kuba rwiko ruraboneka we dusabaga ku nzego zose boze urajamu kandi byimbiro byabwo boze barifatira ko iyo bariko barafata ibintu n'icyo gihugu
birumvikana cyane. Urakoze cyane. Ibibazo ni byinshi turaza kugaruka kuri bimwe mu byo mubona byabaye impamvu ruhagarara rwabaye mu gihugu cy'u Burundi n'icyo kumbure mwifuza ko cyumva muri ibi biganiro twumva ko bishobora ko ari bya nyuma kugira ngo hatoregwe umuti mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubanze tuje ku murongo duhe akaryo abandi banywanyi biradijwe rya Amerika bariko baratwakura hariyo na bariko baratwakura kuri Facebook nabo nyine turaza kugerageza kugusoma ibibazo byanyu. Duhere ko bari ku murongo wa telefone. René uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Urahura komeye.
Urakomeye cyane ku bihugu turashimye.
Ni byiza cyane. Ikibazo ku ruhara rw'ugwaruka ubu ufite ni nk'iki?
Ikibazo nje nari mfite kwiheze ugwaruka rw'u Burundi riri mu nzego nyinshi zitandukanye haba harimo miganda haba harimo sosiyete sivile aho rero ikintu nyamukuru kuba batatumiwe bataserukiwe yemona ko atari ikibazo kinini kuko izi ndongozi z'imigambwe baserukira ubwo gwaruka kiza agenda zikumvikana cyukuri leta n'abatavuga rumwe bakumvikana bashikira hamwe bagashika ku kintu kiza cy'amasezerano abahunze bakatahuka impunzi ati yahungiyeho isezerano zimwe zikatahuka cumi n'amwe politiki twese ugaruka na tuzoshikirwa ibwayi nibumvikane bashike ku kintu cy'umwumvikano baze bategure neza amatora twena two gwaruka tuba dusanzwe turi mu migambi ko n'imishyirahamwe ya politiki nakutaronka akoyoko kuko iyi migambi ejo ija kwiyamamaza ikoresha ugwaruka nitwaba turi mu mahoro turi mu ituze twese tuzabishikako urabona nk'ubu igihugu cy'u Burundi cyakomanunijwe ibihano kirakenye igihugu abanyagihugu bari mu bwoba abandi bari hanze y'igihugu ibi rero kubera politike mbi idatomoye amimishyamirano nibumvikane bamaze kumvikana natwe ugwaruka izosanasana igihugu cyacu iyi migambi turimwo amashami ya politike adaharanira ibyiciro bya politike duhurikiyemo izi ndogozi zacu avuga akamatwaziteya cyangwa manatwaziteya niba yaje bumvikane bose abari hanze batahuka utyo natwe ejo natwe ugwaruka tuzoshimirwa
ne wavuze mu ntango yuko havuye muri ibi biganiro ikintu cyiza kuri wewe nk'ugwaruka ikintu cyiza kuri wewe ni gike
ikintu cyiza ngomba kuvuga yuko nibaganire abahuje safaho abanyepolitike bari hanze basaho kujya igihugu kiriho kirahumba cyane ikisabana n'igihugu barenga 1500 bizahungiye mu bihugu bitandukanye dufise inzobere za politike z'incabwenge turi mu bihugu ijyanine byasiragiye abo oyo bakaza bari guteza imbere igihugu gutyo nibaganira bagashyirana ku masezerano y'amahoro bakamwumvikana bakatahuka twebwe natwe ugwaruka tuza turonka agahengwe hama natwe umuntu wese akora umugambi atekaniwe ari mu gihugu cyiza yari hantu bazifatiriza hagarara
duhaka ryo babatumire bagishe bashikirije ku byo René yavuze Jules Manirankunda ivyo je René yavuze ko hova mu kintu ciza mu biganiro nk'ugwaruka ni hari hakwiye uko mutomora neza ico kintu ciza ni giki co bashimisha kugira ngo mwumve yuko hagiye kuza amahoro mu gihugu ni nk'ikihe kuri mwebwe cyangwa mu mugambi wanyu ni nk'iki kimwe mu bintu byiza mubona yuko bikwiye kuboneka muri ibi biganiro nk'igiki
ego ndabashimiye Oriane banje no gushimira mugenzi wanjye umutumire mugenzi wanjye aho no yavuze ibintu bikomeye cyane aho yagarutse guhara rw'ugwaruka mu byahitiye nibaza ko Rene yavuze ko ari mu bumanuko bw'igihugu turabya kahitiye muri igihugu cy'u Burundi guhera mu 2015 ndetse n'imbere yaho ugenda urarara ibyagiye biraba byose guhera kuri ba Rwagasore bicwa n'ugwaruka ugwaruka rwahenzwe kubera barubwiye ngo tuzoguha iryo jambo rero twebwe ugwaruka guno munsi muri iki kinjana tugezemwo iryo tugomba gusezerera kumbure abaturongoye mu migambwe n'uturongoye mu nama nkuru y'ugwaruka ntitubarengera turabubaha kandi turizera uko bagiye tuvuganye ariko hajya informasi iraba deforme kenshi twarabibonye iyo turi mu maforomasiyo isiyela hari igihe bakubwira ko informasi ukuntu yayitanze atari kwishikira abo desitinateri rero byari kuba byiza nka twebwe twitwa indongozi duserukira urundi rwaruka ndetse apa nubwo mu migambi gusa nubwo mu mashyirahamwe yigenga barahari twari kugenda twebwe urwaruka rwo mu migambi tugatanga ibyumviro politiki bikova ngo dusabe minisiteri nk'uko mwari mwabitubagize ariko ko nibo dushaka minisiteri tubone ko harimo urwaruka rwaronse usanga ariko rugakorana n'abahumure tujye turiga ni naho tuzovamwo indongozi nziza nibaza ko Rene iyo dutahura muri ubwo buryo
Arnaud irakoze nawe ugira icyo ushikirije nduga ku ijambo
bo murakoze cyane kumusubiza umwanya ugira icyo ushikirije ibiganiro biriko biraba bihuza abanyepolitike cyane cyane biriko biba igihugu kisho kitegura kuja mu bihe bihambaye urabona Burundi bwarenziye mu nzira ya demokrasi hama ibiganiro ko biko biba abandi matora ariko aritegurwe ahageze ko tuyitegurure yo 2020 reka nitete rwose kuyitapa rero mu biganiro bariko baragira ikihuta urabona n'ibiganiro biko biba atankoze biko ziravuga kandi byiza ko abanyapolitiki bagenda baganira atama ko atari uko byari kubimeze ubwa mbere uwo mbona icyo bo kwihutira bovugana cyane cyane ku cerekeye ingene amatora yotunganywa hakitaba bose abantu bose bayashaka kuyajamwa bakayitaba kuko nta yindi nzira y'umuti muri ibi bihe n'ubwo ubuntu ubutegetsi buronkwe cyangwa ubutegetsi mutabushikiye n'amatora
akanonga hariyo duce dusozera ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda twa twafitiye kuri kano kanya Diane na Hazena Fatuma Alimasi Kalala mwari kumwe twifurize kugira indwi nziza naho utaha.